iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi mirongo migufi ku metero 45.1 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu vere rero ku makuru iyo mu karere k'ibiyaga binini. Mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitero kike kwa kuba aricyo abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ADF cyahitanye abantu bagera kuri 14 mu bitaro bya Seka 20 mu ijoro ryo ku munsi wa kane kugeza ku munsi wa gatanu ahitwa Lume muri teritwari ya Beni alias Franka Darius ari Goma niyo nkuru dufitiye.
Ijoro ryo kuri wa kane nabwo ryari ryituze mu mudugudu wa Lume mu birometero hafi 43 uva mu mugi wa Beni aha mu ntara ya Kivu ya ruguru. Amakuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko usibye ibintu bya gakiro aba bakekwa kuba inyeshamba za ADF basahuye. Meleki Mulele umwe mu bahagarariye societe civile aho Lume yumijwe n'ibindi yiboneye. Ingabo za leta zamenyesheje ijwi rya Amerika ko zafashe batatu muri abo basore b'ibihangange mu mudugudu basigaye batera urujijo hagati yabo n'inyeshamba za ADF. Umuvugizi wazo yamenyesheje ko bagikurikirana kugira ngo bamenye inkomoka y'iki gitero. Kapitaine Anthony Mwarushayi ni umuvugizi w'ingabo za operasiyo Sukura ya kabiri.
Vous allez comprendre que c'est le même groupe de ce même monsieur qui a fait la incursion.
Nous ramenons quoi à la sœur de la police du Péro, à l'évangile Kwicha, au Mopor ici, où nous, dans la Fatane Mbundae, à ses ennemis civils. Ingabo za leta ziri hano hose muri Lume kandi iki gihe turi gukora ibishoboka byose dufate aba bantu kuko bagenda bimisha inyuma y'inshamba za ADF kandi tubaje. Ingabo zacu ni ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda abaturage ku buryo bwose. Jean-Pierre Ngangondi ni umudepite watowe i Lume ahabereye iki gitero. Twahuye nawe ari mu mujyi wa Goma yamagana icyo gitero. Iki ni ikibazo cy'umubare udahagije w'abapolisi n'abasirikare muri ako gace k'inama. Turasaba abayobozi gufasha ingabo zacu no kubaha ibikoresho bigezweho. Inkuru zituruka muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru ziravuga ko ituze rimaze kuhagaruka nyuma y'igicamunsi. Amakuru ijwi rya Amerika ryabashije kumenya nuko hari abaturage benshi bamaze guhunga mu yindi midugudu ihegereye kubera ubwoba. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi abantu barenga 200 biyongoye ku idini y'Abadventiste b'umunsi w'indwi birukanywe ku musozi wa Ruhero mu ntara ya Cibitoki aho bari bamaze hafi umwaka baba. Inkuru twateguriwe na Desire Hatumwimana.
Uwo musozi muremure wa Ruhero uri hagati y'amakomine ya Mugwi, Mabayi, Mugira na Rugombo nko ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru wa Cibitoke. Haheze hafi umwaka hari abantu barenga 200 bagizwe n'abana be n'abakuze baba kuri uwo musozi. Ciza Gerard umwe muri abo amenyesha ko bagiye kuri uwo musozi aho bashobora kurya indyo zitanduye kandi bagasenga batekanye nkuko ivyanditswe bibivuga mu ntumbero yo kuyegereza Imana.
Nyandiko dufise ziratwemerera kuba ahantu bishoboka ko tuyiga ijambo ry'Imana kugira ngo tubishire mu bwenge. Nyandiko zitubuza kuba ahantu ibihinda bishobora kutubuza kuyiga. Imana nicyo cyatumye idutoranyiriza ibibanza byo mu cyaro kugira ngo dushobore kwigiraho ijambo ry'Imana, dushobore gufasha kuko ibyanditswe bivuga ngo nuko nimugende mubwira amahanga n'amoko n'amakungu.
Abana bari kumwe n'ababyeyi babo kuri uwo musozi wa Ruhero ntibaja ku ishuri hamwe n'abandi. Chimpaye Neri umwe mu bavyeyi baba kuri uwo musozi amenyesha ko abana babo bafise uko babigisha.
Twebwe abana bacu ntabwo twabakuye mu mashuri, abana bacu bariga biga mu ishuri Yesu yigiye. Yesu yigiye ku birenge bya nyina, natwe abana bacu turabakurikirana mu kubatoza kugira ngo bige na cyane cyane kwiga ijambo ry'Imana, bagira uburere bwiza kandi bamenye Imana, bamenye n'icyo Imana yadukoreye mu guduheza umwana wayo kugira ngo adupfire.
kuno wakatanu pura matari winara chivito kebizo za karem alikumwe nabajeju binwaro muraya makomine ahulila kuru wa musozi vena bajeju umutekano vishikia iruhero pura matari akayami nyeshejeko watashubura kwemera kohaba abantu munara rongoye bigenzo kubishakie mkurenga matege kwa igihugu ni mugihe ibigirizu kwa ligenga mashengero mu Burundi mungingo ya jamiyo mitatunari mwagacheka chumila kane limenyesha kama shengira tegezu wa kuwa fise au wa sengira huwa hirijisuku ama gara ya banu umutekano kandi bidahungaba nyabele negi hugu
ahalero kwa jugia ngutu wakure awanu wa suwiri wa jebaba kukawa na wabo warabuje kuiga no kuivuza ni vivuza ijerero na abgo tukwa mishigikira umanegi hugu sefra musangia jugia ngutu kumve ikimo waki ahalero kwa fashingi ngoko bose abo twashobye kubona ko kabandi birutse bagiye bace basubira iyo baje bava turaza kuvugana mwese ni yava kugira ngo baje bashikira batware bashikira iwabo
Estera iradukunda ari mu bagiye gusengera kuri uwo musozi kugira barindire Yesu nkuko bavyivugira amenyesha ko ibashikira byose bitabatera ubwoba kuko ngo bavyarahishuwe
Twizera yuko ibi bitegereza kutubako kandi ku Imana ibibona kubikora barabikora kandi twebwe ibi byose tuzi ko bitegereza kudushikira kuko ibyanditswe byera birabivuga aho tuza gushobora kwerekera canke uko byogenda kose biri mu biganza by'Imana Imana yoyo irabiroranya
Bura matari bizoza kahem yatekereye impanuro abo bantu bari bahejeje kwirukanwa kuri uwo mutumba wa ruhero
cyo bahanwa nuko buvavana n'izo nyingisho mbi bagende hajya nyene bari basanzwe basenga basenga iyo mana mukuri no mumpwemo imana izobereka ibyo bakora rero twagerageje kubasigurira ariko ugira ubumvishe kujyo ari mwese ari byo bakureka ahubwo uko ibyo imana utabizi kuko kujya mu gihe bavuga ngo kuba habaganza nabumvishe ko nimba bahabaganza nta numuntu ne usaba kubona aha hantu muri kano gace ko bose bataza gusubiraje bapfa
bizoza yasabye abanyagihugu bahi ruhero gufashanya n'abajeje intwaro be n'abajeje umutekano bagiye kwacumbika kugira ntihagira abantu basubira kubinjirana bitwaje gusenga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yapfunduye urubanza umujyi wa Kigali uburanamo n'abaturage bo muri Nyarutarama ku ngingo yo kubimura mu mitungo yabo ku gahato umucamanza avuga ko umujyi wa Kigali wamwandikiye uvuga ko hari umwe mu baturage wasabye kwikura mu rubanza hagakurikiraho inzira y'ubuhuza umujyi wa Kigali uvuga ko wateganyaga ko hari indi miryango yasaba ubuhuza urubanza rwapfunduwe kuri wa gatanu rugizwe n'imiryango 22 yananiranywe n'umujyi wa Kigali mu ngingo y'ubuhuza iyo miryango iravuga ko umujyi wa Kigali ugamije kuyisiragiza nkiko kuko n'umuturage umujyi uvuga ko yawandikiye atari mu rubanza abanyamategeko bunganira imiryango ya Nyarutarama basabye ko umujyi wa Kigali wacibwa indishyi z'akababaro z'inyongera muri uru rubanza baravuga ko ugamije gusiragiza abaturage aho kubishyura ibyo amategeko agena iperereza Ijwi rya Amerika yakoze nk'uko mwabyumvise mu biganiro byacu byabanje rigaragaza ko umuturage witwa Felix Twagira Yezu yakorewe uburiganya yisanga bamwandikishije ku gahato ibaruwa isaba inzu uwo akabwira Ijwi rya Amerika ku mujyi wa Kigali wakoresheje inzego zibanze bagamije guhunga akayabuka amafaranga basabwa kwishyura abaturage iki ni kibazo kimaze imyaka igera kuri 5 ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali uvuga ko ugomba kubimura mu kajagari ariko abaturage nabo bakaburega kutubahiriza amategeko agenga kwimura abantu kubwo ibikorwa by'inyungu rusange leta y'u Burundi iravuga ko izakomeza gutera inkunga abarundi baba mu bihugu byo hanze nk'Uburayi na Amerika kugira ngo bashobore gushora imari mu gihugu cyabo bahagura amazu yo guturamo. Umuyobozi wa banki ishinzwe gushyigikira kubaka amazu mu Burundi François Nibizi yahuriye na bamwe muri bo i Washington. François Nibizi, kaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze cyane gose Veniste kuba mushoboye kuma kano kanya tukaganira.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika aho mumaze iminsi, ikibazo cya mbere, urugendo rwanyu rwari rugamije iki muri Amerika?
Murakoze cyane. Urugendo rwacu rwari twatumiwe na ambasaderi wacu ari ngaha i Washington DC, amuhere yadutumire kugira ngo tuze gusigurira abarundi baba no muri Amerika imigambi dufise, cyane cyane imigambi yo kwiza uburaro na produit cyo twaragize nshasha yo gushikikira diaspora kugira ngo nayo ishobore kuza iraronka amazu mu gihugu cyabo cy'u Burundi, amazu meza.
Abo barundi bo muri diaspora mwarahuye, mwaraganiriye, ibyo mwabagejejeho byerekeranye nayo mazu mubafasha kugera mu gihugu cyabo mwasanze babyakira ku cye kigero?
Barashimye cyane gose cyuko turabibabwira. Warabona yuko twabwira tuti ni byiza kuza kubaka mu gihugu cyacu, tunda turabereka tuti araba nk'umuntu ahembwa nk'idorari 5,000 agiye baramukata idorari 2,000 cyangwa 2,500 n'amajana 5 akaza arishura ideni ryiwe mu myaka 6-7 usanga yahejeje kuriha inzu maka y'1,300,000 1,400,000 kandi atavunitse, kandi iyo nzu bigatuma abantu benshi bo muri diaspora bageze gutaha baronka aho bashikira atabariwe cyangwa wundi muntu ashobora kugenda akayishikira bikongera ikinjiza amafaranga none ntashaka akanayikotesha. Benshi barabyishimye cyane gose, kandi biri mu mugambi wanyirishwera umukuru w'igihugu yafashe yuko diaspora nayo nkuko mu bihugu bya Senegal, za Mali n'ahandi ari vekitere niniya cyane gose mu iterambere ry'igihugu kugira ngo batangure kuvuga igihugu cyabo neza. Noneho no mu Kirundi baravuga yuko atawutera icyumo aho yateretse igisabo.
None iyo murebye amazu amaze kubakwa hifashishijwe iyi banki muyobora ishinzwe gushyigikira kubaka amazu yo guturamo mu Burundi, musanga umujyi w'igihugu cy'u Burundi ukunzwe n'abagura amazu n'uwuhe? Ni Bujumbura, ni Gitega, ni Rumonge, ni n'uwuhe mujyi ayo mazu abonekamo cyane?
Cyane cyane tuvuga ba diaspora ni Bujumbura gushika ubu, kuko niho kuva iyi edisiyo ya diaspora 2020 itangura tusize iyo produit ya diaspora twari tumaze guha ya diaspora hariya za Kiyange, za Mutangano, Rugihosha n'ayandi makasi y'Bujumbura, abantu 45 twarabahaye turabafinansa amahirari ya hoteli y'imiliyaridi 11 hamwe na 5 batuzoshobora kugira ngo bamwe n'ayandi mafaranga ashika imiliyaridi 5 tuzoshobora kuzoha minomis. Urumva yuko ashashwa imiliyaridi hafi 16 ama n'izindi zisho turubaka mu Kiyange ego bariko bariha gahoro gahoro.
Uburundi bufite gahunda yo kuba igihugu kimaze kugera ku iterambere mu mwaka wa 2040. Iyo murebye ishusho Uburundi bufite magingo ya ndavuga ku byerekeranye n'amazu, musanga iyo diaspora y'abarundi izagira uruhe ruhare mu kugera ku isura mwifuza mu myaka 18 iri imbere?
Bituko turaraba diaspora abarundi bari hanze ni benshi, kandi rero nibo bafite nayo mafaranga y'agaciro atuma tugura ibyo bikoresho nk'amafera beto isi baba biva hanze kugira ngo twubake izo nzu. Turabona ko cyane gose ari abantu kandi nabo bafite n'uburyo na bwinshi, kuko abandi dusanzwe dushyigikira nk'abo bafonksiyoneri bato bato tubaha miliyoni hagati ya 10 na 50 bw'abobo ba diaspora turaba kuva ku miliyoni amajana atatu amajana abiri amajana atatu n'ayarenga ku buryo twibaza yuko mu myaka iza bazaba ari benshi cyane cyane programa projet d'office yo kubaka kandi Bujumbura hajya muri quartier Miriware turafise na projet yo kubaka igitega hama n'izindi nzu rero aho muri diaspora baraza bakagura bajya bariko baragurisha turavye uburyo bafise akazi bafise n'imyaka basigaje gukora na capacity yabo yo kwishyura twaheze tukavugana tukabaha deni kandi ndashabibana nasoge n'amafaranga risanzwe tuvuze kuko naho turi banki yubaka turacyakeneye natwe kugira ngo turondere ubundi buryo bwo kugira ngo turonke amafaranga menshi kugira ngo atwicura bose bashobore kubakirwa.
François Nibizi, umuyobozi mukuru wa banki ishinzwe gushyigikira kubaka amazu yo guturamo mu Burundi, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane rwose nyakubahwa Venice, nkabasaba abo muri diaspora bose aho bari yuko boza bakaraba kuri site ya BHB kugira ngo tuzoze tuvugana nabo baze aho tutabonanye bazobabwire amaproduits dufise kugira ngo ntibaze batangwe mu kubaka igihugu nabo bazobe barimo. Murakoze cyane rwose murakakanya mu mpaye.
Turagushimye cyane.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta ya Tanzania irasaba impunzi z'abarundi gukurikiza neza amategeko y'igihugu bahungiyemo no gutsimbataza umubano mwiza hagati yabo n'abaturanyi kugira ngo leta igabanye ibihano barimo gufatirwa muri iki gihe. Inkuru irambuye James Jovin.
Iyo ngingo yemezwa n'umuyobozi wa leta ya Tanzania ashinzwe impunzi mu ntara ya Kigoma, Bwana Hashim Muhigwe, mu nama n'abanyamakuru yabereye muri komine Kibondo kuri uyu wa kane. Nyuma yaho Hasel aheruka guhamagarira leta ya Tanzania guhagarika agakinyizo n'ibihano yama yatanze ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe naho bitemewe n'amategeko agenga impunzi. Bwana Igwe yavuze ko zimwe mu mpunzi zahunganye ibigwanisho zikora ibitero mu nkambi no mu baturanyi bigatuma umutekano uhungabana, konona ibidukikije, kwica inyamaswa mu mashyamba y'ibikoko ari hafi y'inkambi, kutumvikana n'abaturanyi no gutoroka inkambi bajya mu bindi bisagara bya Tanzania ari bimwe mu bibazo bituma leta ishakisha umuti wo gutahukana impunzi zose.
Sa mukimbizi natakwa yashimishaere zanje kama mwananchi mwenyewe anaweza kuyashimishaere zanje na mwenyewe mgeni ndo lazima ashimishe
impunzi hose ituye bisaba ko ikurikiza amategeko y'igihugu yahungiyemo barabakire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Minsi yose twarabana neza, ariko izi mpunzi zo muri iki gihe ziragoye cyane. Abenegihugu barakurikiza amategeko y'igihugu cyabo, ntako impunzi iyo yahonyanga. Ibihano bariko barabona bivana n'ubugabe bwabo. Twarabakiriye neza, ariko hari abaje bazananye n'ibigwanisho.
Yumvikanishije ko leta ya Tanzania isanga ata buhungiro bwa minsi yose bubaho, gusa buri kintu gifise amaherezo yacyo. Mu gihe igikorwa cyo gutahukana impunzi zose kitarashika, yasabye impunzi gukurikiza amategeko yose yagenga impunzi mu korohereza leta ya Tanzania kugira igabanye ibihano byo kuburabuza impunzi.
Kubera buri kintu gifite amaherezo yacyo, ubuhungiro ni ikintu cy'umwanya muto, si cya minsi yose. Ku bw'ibyo leta ntirahindura ingingo yayo. Minsi yose duhimiriza impunzi zitahe zijye kubaka igihugu cyabo, n'abarongozi badukuriye minsi yose nicyo gikorwa bakora, gusa dusaba impunzi gukurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo.
Naho biruko hafi igice kimwe ku ijana nibo hanini bagirizwa guhungabanya umutekano no kudakurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo: abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abana hamwe n'abakenyezi. Kenshi usanga batekanye mu nkambi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka. Kubw'iyo mpamvu basaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye kugira bareke gufatira ibihano impunzi zose kandi atacyo zagirizwa.
Dushavye ikigongwe ko twokoma amashyi mbere yanya kubakwa. Abava nk'aho bagenda bata bavuye mu nkambi bababaye bagasaba ata amaguru bagenda muri Kenya muri Malawi, none nka twega batama ntitugire icyo tugifata. Nta maguru tujya, nta nahuri tugira. N'ubwiye mbere mu maguru yiwe mu mahera yiwe baramufatira mu nzira n'urwa yafise bakanyaga, ahubwo ni kuri ingorane tubonye mu gihugu cyo mu Burundi. Ni muyumva turira muyumve tugira Imana.
Twebwe impunzi kabisa turababazwa no kubona ibihano turiko turafatirwa, bakaza bakatud ndurumbanya ngwite mu gahinda ntangere gatangaje
ubitegeye dukura ku gipolisi muri komine Kibondo hafi impunzi 70 zirafungwa mu gashobo mu mwaka zagirizwa amakosa atandukanye harimo guhungabanya umutekano gutoroka inkambi n'ubusuma bukabije naco ni kimwe mu bibazo bituma leta ya Tanzania ikenera gutahukana impunzi zose naho benshi mu bafungwa bidoga yuko bahorwa ubusa cyo kimwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi nayo ihamagarira impunzi zose gutahuka intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma Yeremia Kekenwa hamwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye hafi buri mwaka bama bagiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu guhamagarira impunzi gutahuka kuva muri komine Kibondo mu ntara ya Kigoma James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Dusubire mu Burundi bimwe mu bituma abagore bahohoterwa mu ngo zabo harimo ubusinzi bw'abagabo no kutumvikana kw'abakazana na ba nyirabukwe inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi buragezwaho na mugenzi wacu Thierry Vandayishimiye
nk'uko bivugwa na bamwe mu bakenyezi bahuye n'amabi akoregwa mu ngo hagati y'abubakanye hari gihe bituruka ku kaboregwe ku bagabo bamwe bamwe nayo igihugu Sofia umukenyezi wo muri komine Giheta intara ya Gitega avuga ko gukubitwa n'uwo bubakanye mu gihe atashe yahimbye inzoga byari nk'ibya misi yose kandi undura byagiye kuja habona igihe umugabo wiwe amususe kwa amazi ya marike agashura umubiri wose
bwakuvaho ikigo humura gitanguriye ndacitura uwo mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahezeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kuruba nuko ya marike akuye kuziko acashuka ino amabere inda byose biramyokana amaboko
ndakuraniwe Ernest umunega wa Sofia na igihugu na wenyene ntakana ibyo yakoze akavuga ko ibyo byose yabitegwa na kaboregwe kandi yemeza ko uno munsi abyicuza
nari umuntu nyoye inzoga yari nkore mu mubindi gukore mu bantu kanambeshera kabisa barahuyikira nyene barambikwa twa turinga tw'ubumaramare nyene two kujyana mu gasho kuza gutererayo uwo mwabanye aragoye arasaba humura ngo tabara mu mumborohoreze yamyashyashe.
Inyuma yo gukorera amabuwo bubakanye Ernest ndakoraniwe yahavuye afatwa n'inzego z'ikigo humura ikigo citaho gutuza amabi akoregwa mu ngo kiri mu gisagara ca Gitega kugira ngo kimuhane inyuma y'impanuro yahawe n'abatanga muco bico kigo n'inyuma yo gufungwa mezi atatu Ernest ndakoraniwe avuga ko uwo bubakanye yamubabariye kandi uno munsi ibintu bimeze neza mu rugo akongera ko n'iterambere mu by'ubutunzi ryaciye giyongera uno mukenyezi wo mu ntara ya Muyinga nawe tutashimye gutanga umwirondoro wiwe avuga ko yakorewe amabi atandukanye n'umugabo wiwe abitumwe na nyinabukwe atigeze ashaka kwaza mu rugo rw'umuhungu wiwe ibyo yakoregwa byose kwari ukugira ngo ateyomoke ariko yagumye ahagaze kuri ya mvugo y'ikirundi ngo niko zubakwa.
Nabayeho nubatse n'umufasha wanje umuntu agaca gutegeka ko ucuri ku mutwe hasi akarangura icakuvanye kwa so na nyoko wewe amaboko n'umutwe uri hasi nawe ari hejuru hamwe ubugingo bwiwe n'ubwanje buriko burahura numva ubwiwe umengo bugarukiye mu kanwa.
Uwo mukenyezi yavuye atsinda ubwoba yitura ikigo humura uno munsi kikaba kiriko kiramufasha kwitura ubutungane kumuvura ku mutima no ku mubiri no mu kumuha ibindi bya nkenegwa kugira ngo abeho kuko yomotse atanagahuza janye muganga Aridamana ariyo arongoye ikigo humura avuga ko bafise ibisata byose nkenegwa kugira ngo bafashe ababitura.
Abo bantu iyo batwituye rero tubafasha ibyo byose bakeneye kugira ngo bashobore gutera ikigo humura ni ikigo gikwiye aho turafiseyo abaforoma baca bafasha abituye ndetse n'abaganga bafisemo mu opeje inyamiramabi ikifasha ko ibintu byose uwahohotewe n'uwafashe ku nguvu abakeneye turabifise mu kigo humura tubimufasha.
Ikigo humura cyatangujwe mu mwaka w'2012 ku mfashanyo y'ishami rya ONU gitaha ineza y'abakenyezi FENUAP kuva cyuguruye imiryango haraciye imyaka 10 kimaze gutunganiriza abacitura barenga gato 11,000 muri abo 2,460 akaba ari abagabo bakorewe amabi n'abagore babo.
Shaka gasoro kawe muzakabona shaka gasoro kawe muzakabona wichiki nege shaka gasero kawe muzakabona shaka gasero kawe
agasaro kaburaga ni kiganiro mbagezaho ku cyumweru ndabahishiye ahantu tusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wafashije kuyabagezaho turifurije umunsi mwiza mukubiri ya baro mumenyereye yatangiye kwitegura umunsi mukuru wa Eid al-Adha n'umunsi ukomeye cyane mu idini ya Kisilamu abayisilamu mwese tubifurije kuzagira iminsi mikuru myiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi aho kuzinduka ushaka inshuti wazinduka ushaka urugo bisobanuye ko uzabanze ushaka ubukungu inshuti zizabukurikira ngo ukize baraza murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana.
Ingana dusozere ya makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikiri mugire bihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
Iwanyu mu ntara